inkuru z'urupfu rw'umufasoniro Ndayishimiye umurundi kazi zatangiye kuvugwa ku mutwe wa mbere w'igendwi bukeye. Izo nkuru ziremezwa n'igipolisi cyo mu gihugu c'Ububiligi mu gisagara ca Charleroi ku birometero hafi 60 uvuye ku murwa mukuru w'Ububiligi i Bruseli. Abamuzi bavuga ko umukenyezi w'imyaka 48 yaheruka gusangayo umugabo wiwe yahungiye muri icyo gihugu avuye mu Burundi. Mu itangazo igipolisi cyaseguye ko catoye ikiziga ciwe mu nzu y'uwundi muryango w'Abarundi babana hasi. Ikinyamakuru candikirwa mu Bubiligi La Nouvelle Gazette candika ko uwo mugore Rose Ndayishimiye yari yagiye gufasha udukorwa two muhira uwundi mukenyezi mugenzi we yaheruka kwibaruka. Ubona ko bari bazinanye kuva mu Burundi. Igipolisi catangaje ko casanze ikiziga ca nyakwigendera kiri munsi y'igitanda mu cumba c'abana muri urwo rugo yari yagiyemo kuramukanya. Uwo n'umwe mu begereye uwo muryango wa nyakwigendera.
Polisi yamubwira ukuntu byagenze, baca bambwira ati rero twasanze yamukubise ikintu mu mutwe hamara muniga. Twamusanze ari ya longe muri chambre yambaye neza impuzu yari yambaye, ariko manto yiwe niyo yari yakuye. Bigaragara ko yari yaje nyine aje gufasha umudamu kugira amufashe amasuku n'iki. Baramwica kandi polisi yatubwira ati yapfuye mu maprès-midi.
Ibi byateye icuka kibi mu Barundi baba muri icyo gihugu ndetse n'abandi baba mu bihugu bya Buraya. Mu kwezi k'umunani hari uwundi yapfuye mu buryo budasiguritse muri icyo gihugu. Inyuma y'ukwezi kumwe hapfa uwundi mu gihugu c'Uburande mu gisagara c'Inahe. Uwa nyuma abaganga bemeje ko ibipimo vyerekanye ko mu nda yiwe hari hasa n'ahaturiwe n'ubumara. Bamwe mu Barundi baba mu Bubiligi bavuga ko bagiye kwigengesera aho bagendera n'abo bagendana. Umumenyeshamakuru Josephine Johnson Nkunzimana n'umwe muri bo kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika.
Tugendera ahantu henshi, tugendana n'abantu benshi, kwicarana abantu baraja mu mamanza, ivyo vyose tujamwo ni risiki. Kubera ntubuze umuntu muri kumwe, hama ngaye Buraya ntihandi ushobora guhura n'umuntu muhuye rimwe, ubwa kabiri ugiye kumuramutsa kubera uba kure ukagenda ukanarara. Umuntu ashobora kwicirwa aho yagiye kurara, umuntu ashobora kwicirwa aho yagiye kwicara n'abandi kandi yari agiye kuryoherwa, ubu ni ukwicungera. Abo bagendana umuntu akaraba ahaja, umuntu akaraba icanwa, ico afungura, urumva ntitwijajare.
Abo Barundi bavuga ko agiye kuba kwinubana kwinshi. Ivyo bikunyurwa n'uko bamaze igihe bike ku burozi bw'ababurungiye kwa buvuye mu Burundi. Ni mu gihe umumenyeshamakuru Bobo Rugurika arongoye radio RPA kimwe mu zasuririwe mu Burundi ubu ari mu buhungiye muri icyo gihugu yeruka kuvuga ko afite amakuru yo kwizera ko hari abantu bahunze, harimo abamenyeshamakuru, abaranye agateka kazi na muntu, abanyepolitike n'abandi baronderwa kugira ngo bicishwe uburozi iyo bahungiye. Nabo nyene yavuze ko afite amakuru akwiye ku butegetsi bwo mu Burundi bumurondera hasi hejuru. Kuva ku ndwi iheze Bobo Rugurika ashize ahabona ayo makuru, nta uragira icyo yavuze ko ku ruhande rwa leta y'u Burundi. Yamara mu kijyano giheruka n'abavugizi b'inzego za leta, ibiro by'umukuru w'igihugu byasekereje ko abikeka uburozi cyangwa isano ari urukurukuru. Icyo bikoze no mu rubanza rw'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere aheruka gucirwa igihano cyo gufungwa ubuzima bwiwe bwose, ubushinjacaha bwagirije arengeme bunyoni ko mu buryo yashaka gukoresha mu kugerageza kwica umukuru w'igihugu ahari, harimo gukoresha abapfumu n'uburozi. Umwe mu Barundi bari hanze yatubwiye ko icyo cyonyine kigaragaza ko icyo kigwanisho cy'uburozi n'ubupfumu abategetsi bakizi kandi bacemera ko dushobora gukoreshwa mu nyungu zimwe zimwe. Mu myaka iheze inyuma y'ibihumbi 2015 hari Abarundi batari bake bafatiwe mu Rwanda bagafungwa biketswe ko batumwe n'inzego z'iperereza ry'u Burundi kurabaho abahunzi baba canke ko kanaka ariho ari. Ubwo bwikekwe bwaturiye kwibonekeza rutuma amakenga aba menshi muri bamwe mu Barundi baba muri ivyo bihugu cane cane vya Buraya.
Nta mwongo buri sato bidahitswe, abo bose tugendana si bo beza kandi n'umuntu ashobora kuba korompe bigakunda. Abantu bari ngaha barangaje, abandi barahunze ingorane izi canke ziriye, biratangaje kubona hoba hariho bashaka kwica umuntu yamaze guhunga. Aho wamuhungiye aba ariho asubira kugusanga, jeni baza kubuye natwe dukuye kumenya ubwenge tukikingira gusumba uko twahora.
Igipolisi cy'Ubiligi cyarafashe kirafunga umugore wo mu rugo nyakwigendera yasewemo ari kiziga. Umugabo wiwe aratidegenza kuko igipolisi kivuga ko ari we yatabaje ku munsi ugira kabiri maze kibona kuja gusakiwe. Igipolisi cyatangaje kandi ko amatohoza yatanguye kandi ko ibipimo byo kwa muganga ari byo bizokwerekana neza ingene umurundikazi yishwe n'imvo zatumye agandagugwa. Pierre Clavier Niyonkuru ku bw'Ijwi rya Amerika.